Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu nzu teza amatwi. Uyu munsi uri kuwa mbere itariki 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Bamfatiye Bugande batujyana ku ngogore twagarukiye muri Libya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu Cyongereza RF Wangre 4.6 Max narakibagiwe.
Uyu ni Mutama Rwabigabo aba mu karere ka Muhango avugwa ko ariwe munyarwanda afite imyaka myinshi kurusha abanyarwanda bose nkuko abitangaza ngo ashobora kuba afite imyaka 113. Inkuru tukimye ni inkuru yerekeye ihagarikwa rya Aloyse Habimana arongoye ishyirahamwe Frontline Defenders, hamwe n'inkuru yerekeye isozerwa y'isiganwa ry'amakinga Championnat d'Afrique yari imaze iminsi itanu ibera mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Muramutse neza Aloyse, mwanyano wawe.
Tukoze Frederic ndamutse n'abaduteze amatwi. Ibimenyesha makuru mu gihugu cy'Uburusiya bitangaza ko umuntu yitwaje inkoho yarashe abantu bari bavuye gusenga mu buraruko bw'intara ya Kokase ni ya Dagestan na yica abantu batanu abandi batanu barakomereka. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abarusiya TASS ryatangaje ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi w'Imana hanze y'urusengero ruri mu gisagara cya Kizliare. Uwo mwicanyi yaciye araswa n'igipolisi. Uwo mwicanyi rero yaba muri iyo ntara kandi izina ryiwe ntiryatangajwe nk'uko itorokanizo ry'amakuru ry'Abarusiya TASS ribandanya ribivuga. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu watangaje ko ari wo wabarashe ariko nta vyemeza washikirije. Indege ya Irani yarahanutse mu misozi yahitwa Zagros mu bumanuko bw'igihugu abantu 65 barimwo barafa bishyirizwa nk'itorokanizo ry'amakuru rya Irani IRNA. Amakuru yo hambere yavuga ko 66 aribo bari muri iyo ndege. Iyo ndege yandurutse iva i Teheran ku murwa mukuru ejo ku munsi w'Imana mu gatondo yerekeza mu gisagara cya Yasuj mu ntara ya Isfahan. Ni kirere kingana n'ibirometero 560. Ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge muri Irani rimenyesha ko ryarungitse abatabara ariko ibihe byari bimeze nabi ku buryo kajugujugu itabashije kurwa hafi yaho iyo ndege yasandabiye. Muri Afrika, Perezida Murambabarira wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo ku munsi w'Imana yaragendeye urugo rwahoze ari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Morgan Tsvangirai aheruka kwitaba Imana. Yagiye guhoza umuryango wiwe, yahaboneye n'akaryo ko gusaba ko hoba ubumwe mu gihugu mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe barushiriza kurondera ubutegetsi n'inguvu. Emerson Mnangagwa yemeye ko leta rongoye izo riha uburyo bw'amafaranga yakoreshejwe mu bitaro hamwe no gushingura Tsvangirai yishwe n'indwara ya kanseri mu ndwi iheze mu gihugu cya kibanyi cya Afrika y'Epfo. Ikiziga cya Tsvangirai cyashikanywe ku murwa mukuru Harare ku munsi wa gatanu mu nyuma kijyanywa mu ikambi ya gisirikare aho kizoguma gushika kuri uyu wa mbere ahatekanyijwe ko ababyifuza bajya kumusezera ubwa nyuma. Hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Donald Trump yarifatiye mu gahanga ibiro by'inyamiramabi FBI kuba bitabashije gufata nkama amakuru byahawe yerekeye umusore w'imyaka 19 aheruka kwihumbi ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Florida mu ndwi iheze. Trump abanegura avuga ati batakaza umwanya ku matohoza y'Uburusiya bukekwa kuba bwarakoranye n'abanyegereye mu guhungabanya amatora kandi ataco bazokuramwo. Ku munsi wa gatanu ibiro FBI byaremanze ko bitahaye agaciro amakuru byaronse mu kwezi kwa mbere Kuri uwo musore Nicolas Cruz n'umugambi wiwe indwi zitandatu imbere yuko yica abantu 17 kwishuri gisumbuye Marjorie Stoneman Douglas ni mu gisagara cha Parkland muri leta ya Florida. Mushiranganje ubutungane muri leta zumwe za America Jeff Session yategetse gutohoza ingene ubushiranganje arongoye hamwe n'ibiro FBI yitabira ka mu bitewe n'abanyagihugu iyo baronse rero amakuru y'abafise imigambi yo kwica abantu kivunga nk'ibiherutse kuba. Tukarutse muri Afrika bategetsi ba Sudani bararekuye ejo kumunsi w'Imana abantu barenga 10 barimwe batavuga rumwe na leta bari bahagaritswe mu kwezi guheze mu myerekano yamiriza iduzwa ry'ibiciro muri ico gihugu. Abarekuwe barekuwe inyuma y'iminsi 3 ambasade ya leta zumwe za Amerika i Khartoum ineguye ifungwa ryabo aho yavuze ko bafunzwe mu buryo butubahirije agateka ka zina muntu. Mubarekuwe ejo kumunsi w'Imana harimwo Fadlala Nasser hamwe na Sarah Nujdala ni bo mu mugambwe utavuga rumwe na leta ya Sudani hamwe na Amal Habani wo mu mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere imyerekano yiyamiriza iduzwa ry'ibiciro yaraburijwemo n'igipolisi mu bisagara bitari bike muri ico gihugu cya Sudani. Indongozi nyinshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abaharanira agateka ka muntu eka n'abamenyesha makuru bariko barakurikirana iyo myerekano barafunzwe ariko bamwe muri bo bahavuye bari kugwa haheze iminsi mike.
Urakoze yaroyize ku makuru hejeje kudushikiriza. Abiza imana serukira ishiramu mpuzo makungu yitaho wagata kazira muntu Frontline Defenders muri Afrika museruku ni ya maja efo yara hagarifu ni polisi kuhurundi kumusi wa tanda tuweze yoshira hamu nijo kumusi wa mungu jala soo itangazo isawa kuyo mugabu afise bugie na jihugu Rwanda hamwe n'umundi muntu bafunga jimwe bori kurwa atakirinze gusabwa ni nkuru ya Eloge uri kaneza umumensha makuru juhiji Amerika hali inairobi moji ucha Kenya.
Mwitangazo shirahamwe Frontline Defenders ryasohoye kuri uyu wa gatandatu mu ijoro ryemeza ko Aloyse Habimana twari gisata cyaryo muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko yahagarikiwe kuri uyu wa gatandatu nyene ku butaka bw'u Burundi mu burengero bw'ico gihugu nk'igihe cy'isaha 6 z'umutaga. Iyo tangazo rivuga ko uwo mugabo afite ubwenegihugu bw'u Rwanda yafashwe ari kumwe n'undi muntu berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ishirahamwe Frontline Defenders imenyesha ko bamwe muhanya gato y'akazi na muntu mu Burundi baribwiye ko Habimana yahagarikiwe muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura imbere yo gusubizwa ku mugwa mukuru Bujumbura. Ayo makuru iryo shirahamwe ryahawe yongera ko kandi kuwo mukozi waryo afungiwe mu iperereza mu gisagara cha Bujumbura. Gushika ubu Frontline Defenders isigura ko atayandi makuru ahagije rifite ryo tanga kubijanye naho Aloyse Habimana afungiwe canke uko amerewe. Gusa rimenyesha ko iteye umutima uhagaze n'ivyamubaye ko we n'uwundi muntu bari kumwe rishimangira ko uwo mwitwarariko ributewe ahanini n'uko iperereza ry'u Burundi ryagirijwe akatari gake guhohotera batavuganwa n'ubutegetsi hamwe n'abahanira gato y'akazi na muntu. Iryo shirahamwe risaba abategetsi b'u Burundi kurekura umukozi waryo atakirinze gusabwa kubahiriza no gusonera agateka n'uburenganzira bigenga abafungwa n'abanyororo nk'uko biri mu ngingo ya 43 akarongo gakitse 173 yemejwe n'inama y'abose ya ONU yo kuwa chenda ukwezi kwa 12 igihumbi kimwe amajana 9 hamwe no kureka gutoteza abaharanira gataya kazi na muntu mu Burundi harimo no kutabakurikirana mu tubungano gasakisaki. Kuri uyu w'Imana Ed O'Donovan atwara igisata cyo gutabara n'ifashanyo muri Frontline Defenders mu butumwa bugufi bwanditse yabwijwe rya Amerika ko Aloyse Habimana n'umuntu bafatanywe bahagaritswe mu gihe bariko barengana baca ku butaka bw'u Burundi baje buvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubonana n'abahanira gato y'akazi na muntu muri ako karere kugira ngo bavugane ku bintu bitandukanye bihari ubu. Uyu munsi kandi amashyirahamwe arenga 20 aharanira gato y'akazi na muntu muri Afrika y'ubuseruko yatanguje urugamba yitiriye Release Aloyse Habimana canke Rekura Aloyse Habimana. Ruth Mombi umwe mu batanguje yosekeza yabwirwa ijya Amerika kuri telefone ati nkabahanya gato yakazi na muntu nta yindi intererano dufite twotanga twavuye hasi kugira ngo twerekane kandi kwaroyize Habimana afite uwundi muryango wagutse sumunyarwanda gusa nkuko benshi bavyiyumvira ahubwo no munyagihugu w'isi yose wa mukenyezi yemeza ko hanini icamutumye we n'abagenzi be gutanguza urwo rugamba hari ubutwari Habimana adasiba kwerekana mu kazi kiwe ka misi yose mu gufasha inzira karengane n'amashyirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu. Ayo mashyirahamwe ateganya mbere kuri uyu wa mbere kujana urwandiko muri ambasade y'u Burundi Nairobi rusaba irekurwa rya mugenzi wabo hamwe yo bagifunzwe. Imbere yo kuja gukorera iryo shyirahamwe rifite icyicaro mu gihugu cya Ireland mu mwaka w'2012 haroweze Habimana yahoze ari cegera c'umuyobozi w'igisata cya Human Rights ku mugabane wa Afrika yarakoreye yongera atoza ku mabi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu vyerekeye cyane cyane igihugu cyiwe cy'u Rwanda avukamwo. Gushika ubu inzego z'umutekano z'u Burundi ntacyo zirashikiriza ku bijyanye n'ifatwa ryiwe. Eroje uri Kaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye twijwe rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majepfo haravugwa umutama ashobora kuba ari mu bakuze kurusha abandi mu Rwanda. Rwabigabo avuga ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari umusore. Uyo mutama avuga ko yarwanye intambara ya kabiri y'isi yose arwanya Hitler. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali asumutakabonye.
Ni mu gihe cya saa tanu z'amanywa turi mu murenge wa Ruhango mu rugo rw'umusaza Rwabigabo. Uyu musaza bivugwa ko afite imyaka 113 ashobora kuba ari mu bakuze u Rwanda rufite. Ni muri bake bemeza ko barwanye intambara ya kabiri y'isi nubwo atabona ariko aracyafite ubwenge bwose. Ntazi imyaka ye neza ariko avuga ko yabyirutse ku ngoma y'umwami Musinga. Dukurikije amateka, ingoma ya Musinga ihera kuva mu mwaka w'1896 ikagera mu 1931. Ucishirije ko yivugira ko ku ngoma y'umwami Musinga yari umusore wasanga yaravutse nko mu 1910 bivuze ko afite imyaka hafi 110. Nubwo akuze cyane aracyibuka intambara ya Hitler yarwanye.
Bamfatiye i Bugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri Libya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu Cyongereza RF Wangre 4 and 6 Mark 10 narakibagiwe.
Babigisanga iki?
Babitwigishaga mu Giswahili basobanurira.
Mu Giswahili ngo iki?
Kuvuga ngo fawene no kuvuga ngo cyenda tambuka. Sigis ni makite muyini ya gisirikare.
Uragenda wabwiwe n'iki kwageze muri Libya?
Nabwo ni uko twahamaze igihe. Tugeze muri Libya intambara y'Abongereza n'Abadayi yari inkazi. Ubwo rero twebwe rero twari ababongereza.
None se wari umwari muyobowe nande mu rugamba?
Ku rugamba nawitwa Gasorini yari mu Kikuyu.
None se ko yavugaga mu Cyongereza mwarabimenyaga?
Babisobanuraga mu Giswahili.
Giswahili wari ukizi?
Igiswahili habari zapo habari ya kushinda twende musore salama salama na baada ya salama.
Nuko rero intambara wimaze mu gihe kingana iki?
Ikya twamaze mu mwaka umwe.
Nta bapfuye mwajyanye mu ntambara?
Barapfuye. Urabona kaguru kanjye uko kabaye.
Aha ni amasasu?
Ni amasasu. Cyahise hano na urahemu. Noneho rero duhinguka hano rero riramenya.
Ubu iki gisebe kimaze imyaka 60 ntikirakira?
Ntikirakira.
Hari uwashidikanya ku mvugo y'uyu musaza Rwabigabo ugereranyije n'imyaka ishize ariko Profeseri Kayishema Yohani Maria Vianney umwarimu mu ishuri rikuru ry'inderabarezi usobanukiwe n'amateka yatubwiye ko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka w'1939 ikageza mu mwaka w'1945. Uyu mwarimu ibisobanuro bye ntibitandukanye n'ibya Muzehe Rwabigabo watubwiye ko iyi ntambara yatewe n'Abadage ndetse n'uwari ku isonga ryabo Hitler. Gusa Kayishema nk'umwarimu avuga impamvu y'intambara yavuye i Burayi ikagera no mu bihugu bya Afurika ari naho Muzehe Rwabigabo yarwaniye.
Ko byaje ni ukubera ubukoroni. Icyo gihe Ubudage nibwo bwari bufashe u Rwanda n'u Burundi na Tanzania, naho Ubwongereza bugafata Ubuganda na Kenya, naho Ububiligi bukaba bufite Congo. Ubwo rero iyo ntambara yaberaga mu Burayi byageze aho ngaho iza no mu makoloni y'ibyo bihugu abadage rero barareba kurwana iyo ntambara nabo babirigi bashyiramo noneho nabo bategeka abirabura kugira ngo nabo babafashe nyine kurwana
uwo musaza we yambwiye ko yafatiye Uganda ubwo n'ukuvuga ahubwo ngo yagiye kurwanya Hitler yagiye ku ruhande mbese Uganda yambwiye ko bari bakoronijwe n'Abongereza ubwo n'ukuvuga ngo yagiye ku ruhande kuko yambwiye ati twarwanaga na Hitler twarwanaga ni foto ye
Abongereza nabo bafashe abantu barwanira Ubwongereza barwanya izo ndugaruga zari z'Abadage
Muzere Rwabigabo nubwo hashize imyaka isaga 70 avuye muri iyi ntambara arakibuka byinshi kuri yo
twabwonaga ni foto ye ntabwo ari we kubwite ni igifoto cyo cy'abagariya kishyeba nk'urusimbu
ese mwabaga murasana n'abandi
n'abatariyani bari batariyani rero baranishijwe cyo umugani bajya bacanwa na inyuma mukono kamapatariyani
ngo
na inyuma mukono kamatariyani
ubu imbunda uzi kwikoreraho
mfite kamasota ariko nagakoresha
n'ubu munsi
nagakoresha
uyu musaza watunze abagore babiri uwa mbere yitabye Imana bamaranye imyaka isaga 40 yaje gushaka undi arusha imyaka igera kuri 50 uwavuga ko afite abana bagera kuri 13 nubwo we atabibuka uyu musaza Rwabigabo nta bundi bumuga afite usibye igisebe afite ku kaguru yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi ubundi yemeza ko usibye imibereho y'umwugarije nta kindi arwara
nabyaye ntihenyezwa na muyikane na nyiramutarutwa ni benshi
ubu se umuntu yavuga ngo ushaje uti imibereho yawe imeze iti
imibereho yanjye niyo ubutinyi ntabwo sinigiye kukubeshya nawe ubundi sinkireba ubundi wampereze noti ngo nyimenye nshaje nabi nifuza nk'uwo wampa naho wampa n'igihumbi nako mayombi ntungwa n'amata buri munsi ritiro n'intunga kubera ko ntakirya cyane iby'ibiryo ntacyo byifuzaho cyane iyo mbonye amata mba ngezeyo
uwavuga ko Muzehe Rwabigabo ashobora kuba mu ba mbere bakuze mu Rwanda ntiyabaciye kure y'ukuri nubwo nta bushakashatsi bwakozwe bibigaragaza amateka ye agaragaza ko ari mu bakuru u Rwanda rufite asobanura adategwa ko azi ingoma y'umwami Musinga akamenya Rudahigwa akamenya Kigeli mu baperezida bayoboye u Rwanda kuva rwabona ubwigenge Muzehe Rwabigabo abazi bose kuva kuri Mbonye Umutwa kugeza kuri perezida Paul Kagame Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu Karere ka Ruhango, mu Ntara y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Natumiwe cyane cyane se komi komu rabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamenyera i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda uraho umwanya w'amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda Rwanda shampiyona ya Afrika mu mukino wo gusiganwa n'amakinga yari imaze iminsi itanu ibera mu Rwanda yarasozerewe ejo ku munsi wa Mungu mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda yarakurikiranye iryo higanwa reka tumutege amatwi
Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea ubwo umukinnyi Emmanuel Gebrexavier ukomoka muri icyo gihugu yaramaze kwegukana isiganwa ry'amagare rya shampiyona y'Afrika mu cyiciro cy'abagabo uyu munsi ku cyumweru hasozwa aya marushanwa yaramaze iminsi itanu abera mu Rwanda umunsi wa nyuma wari wahariwe abakinnyi bakuru ndetse n'abatarengeje imyaka 23 mu rwego rw'abagabo abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali bakoze urugendo rw'ibirometero 156 Emmanuel Gebrexavier yarukoreshejemo amasaha 3 iminota 56 n'amasegonda 29 aza kwisonga arushije mwene wabo Eyob Metker wamukurikiye ku mwanya wa kabiri umunota umwe n'amasegonda 53 wabaye wa gatatu umunyarigeria Azedine Lagab naho umunyarwanda wabonye umwanya wa hafi ni Areruya Joseph wahageze ari wa gatandatu byatumye ariko ahita yegukana umudari wa zahabu mu bakinnyi bari hasi imyaka 23 Areruya aravuga uko yakiriye uwo mwanya mwiza anagira ibyo asobanura ku mpamvu bagenzi be bananiwe kwitwara neza mu cyiciro cy'abakuru
mbere na mbere ndishimye cyane nanezerewe kuba hari indi ntambwe maze kwisumburaho kuko imyaka yabanje ntabwo soye gatutwaye medali ya zabu muri Londres none bibayeho muri turatwaye muri andatwe kiri bitwereka ko muyindi myaka izaza ko tuzaje tunayitwara muri elite ntabwo namenye cyane cyababayeho gusa nuko gusa igare ni igare ni mukino ni umukino ukoresha imbaraga ejo ushaka kumeze neza murabizi ko basiko yari yaraje muri top 3 muri city ariko uyu munsi ntabwo byabayeho anadiriye twaragerageje gukora mu minsi ya mbere ntabwo igihe cyose iminsi yari isa kuko igare ni ikintu kivuna ntabwo namenya ngo yari ameze ate kuko igare hari igihe gihura n'ibibazo bigeze muri competition kandi wari umeze neza mbere ubwo ngubwo ndakeka ari ibibazo byaje kubabaho bijyanye n'umubiri wabo bigatuma batitwara neza
muri iyi shampiyona ya Afurika mu mukino wo gusiganwa ku magare yarangiye mu bihugu 2022 byari byaserutse Eritrea niyo yarangije ari iya mbere mu midari kuko yatahukanye 20 harimo 10 ya zahabu ku mwanya wa kabiri haje Ethiopia n'imidari 13 irimo 3 ya zahabu u Rwanda n'urwa gatatu rukagira imidari 10 irimo imidari 3 ya zahabu mu gusoza ishampiyona kandi impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare muri Afurika yahaye igihembo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana kubera uruhare rwe mu guteza imbere uyu mukino uyu muyobozi avuga ko iki gihembo atari cye wenyine ahubwo ngo ni cy'abanyarwanda bose
nabyakiriye neza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare muri Afurika naho bafatanyije barabonye ko umukino w'amagare wateye imbere mu Rwanda muri imyaka mikeya ku buryo u Rwanda rwashoboye guca ku bihugu byinshi byari byarakataje mu mukino w'amagare icyo rero ni igikorwa cyiza twishimiye cyo gukomeza kudutera akanyabugabo nkaba numva rero ari jyewe na bagenzi banjye ntabwo ari ku giti cyanjye genyine dufite timu dukorana dufite ubuyobozi budutera inkunga budufasha butuba hafi iyi medali baduhaye cyangwa se iki gihembo ni icyacu twese ni icy'abantu bose ni icy'abakinnyi abakinnyi bacu bamaze iminsi bitwara neza byose rero barabibonye barabishima nanjye nkaba mbashimiye
nyuma y'iri siganwa rikomeye ribereye mu Rwanda irindi ritegerejwe mu mezi ya vuba ni Tour du Rwanda izaba mu kwezi kwa munani yari Claude Munyandinda i Kigali
ubu naho dukurikire mu Burundi twumvirize amakuru ya sport twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikubanya
ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryitiriwe ikinyobwa Primus ryari rigeze mu mpera z'indwi twarayi turangije ku munsi wa 19 w'ihiganwa inkino zitandatu nizo zabaye ku bibuga bitandukanye kuri wa gatandatu ku kibuga Agasaka c'Ingozi Ngozi City wakiriye Atletico Olympique y'i Bujumbura umugwi Ngozi City uri imbere y'abakunzi bawo niwo batahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Atletico Olympique kuri Stade Gitega Flambeau du Centre wo muri iyo ntara wakiriye Delta Star mu gatumba mu ntara Bujumbura Flambeau du Centre watekereye Delta Star ibitsindo bitatu kubuza ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico rwa Gasore habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Buja City na Les Jeunes Athletiques yose yo mu gisagara cha Bujumbura Buja City niwe watahukanye intsinzi mu gutsinda Les Jeunes Athletiques bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha 10 naho hatanye mu mitwe Inter Star na Lelier na nyine yose yo mu gisagara cha Bujumbura Inter Star niwe watahukanye intsinzi ya kime kubusa bwa Lelier kuri w'Imana habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundo iri muri commune Mumba intara Ngozi Messager Ngozi wakiriye Aigle Noir w'Imakamba umurwi Messager Ngozi niwe watahukanye intsinzi ya kime kubusa bwa Aigle Noir kuri Stade Pesu rwa Gasore naho Vitaro wo mu gisagara cha Bujumbura wakiriye Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ubwo rukino warangiye ku ntsinzi ya Vitaro igitsindo kime kubusa bwa Flambeau de l'Est ubwo rukino wabaye mu Vitaro umaze indwi imwe gusa wasubiriye kumenyerezwa na Gilbert Kanyankore batazira yawunde inyuma y'imyaka ibiri abarunguye uyu murwi bamusezereye abakunzi ba Vitaro bakinguruka igaruka ry'uwo batazira yawunde
nukuri nanezerewe cyane kandi nawe uri kurara umunezero uriya no kibuga kuri stade nawe urabona yuko ari ibintu biryoshye cyane abantu ntibari bageruke kuza kuzuba muri stade nk'uku nawe urazi impande n'impande urabona ko abantu ari benshi cyane kandi ikindi cyatunezeje cyane ni uko n'uwo mugwi ugarukanye ngamu gisagara cha Bujumbura.
Mbega none ko yawundi yari rukanywe ubu unya kabagaruse urabishimira rero abarongozi ba Vitaro kubona mugarukanye.
Cyane gose n'ukuri bagize ico bamara cyane.
Uvuga uti rero hari kigiye guhinduka Vitaro giye gusubira na mateka.
Cyane gose. Ubigiye kuba Vitaro ya kera rero. Hajya bari barayise n'ukuri. Ubigiye kuba Vitaro.
Uwe subiriye kumenyereza umugwi Vitaro nabo nyene yagaragaje umunezero kuri w'Imana abakinyi biwe bahejeje gutsinda Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi Gilbert Kanyankore avuga ko agarukanye intsinzi muri Vitaro.
N'umunezero mwinshi ndiyumva umunezero kubera victoire ya mbere ngarutse nga mu rwi ni byiza cyane no kuvuga ko banyakiriye neza mugabo urukino rwego rwa rukomeye cyane cyane mu gice cya kabiri iriya ekipe yakinye neza batugoye
mugabo cyangombwa cyarama amanota atatu batangure nanje dutangure neza
kugaruka kwa yawunde muri vitaro ufisi yensigo
nabaye ibintu d'ordre technique ntabwo navuye muri vitaro n'umuntu wari mwegeye umutima wari uhari igihe cyose nari ngaha cyangwa ndi mu Rwanda cyangwa ndi mu Uganda umutima wanjye wari uri muri ekipe ubwo gose nari mu Burundi sinigeze nsiba na vitaro sinigeze nsiba kuvugana na president wa vitaro n'abakunzi ba vitaro Yongize imana gutya president ngo ati turagusabye ugaruke mu ngwi cyane garuka n'umutima mwiza byose
Gilbert Kanyankore muzanye iki muri vitaro
njewe uko mitekereza ndeke kubivuga muzo byibonera icyo nzi nuko nzanye indi shusho mwahora mubona ngira ngo niwe mwabibonye aba bantu nimwabaheruka ku stade ubwo rero ko ubu vitaro giye gusubira kuba vitaro mwiya ngene aho
tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru kuri ubu wa gatatu bitekanijwe ko imigwi ibiri iserukira Burundi mu mahiganwa ya Afrika izokina inkino zo gusubiza ku kibuga citiriwe umuganwa wa Ludovico Rwagasore mu ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere wayo muri Afrika Didier Didike Burundi Sport for Africa uzakira Rio Sport wo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu rukino rwabereye Kigali haraheze imisi munani iyo migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi ku rundi ruhande naho atagihindutse Olympic Star uzoburi wa gadugu gukina urukino rwo gusubiza muri rya higanwa ry'igikombe cya CAF Coupe de la Confederation mu rukino rwa Fazale waheruka kubera Bujumbura Olympic Star wari wanganije ubusa ku bundi na Etoile Filante wo muri Burkina Faso Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza byimvuye bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga yise igihugu cya Iran igihugu giteye amakenga mu bijyanye no kwihanganirana hamwe no kurengera ukwishyira no kwizera mu bijyanye no kwizera. Yongeye ko ashimitse yuko ukwishyira no kwizana mu bijyanye no kwizera bitifashe neza na gato muri Iran. Abahane yagateka kazi na muntu batangaza ko Shamerame Isavi umutambukanyi wa Victor Bet Tamraz yahoze ayoboye ishengero ry'abapantekote babanye Asiria baba muri Iran yakorewe itotezwa rihagaze ku kwemera kwiwe yarabifungiwe imyaka itanu yagirizwa ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwezi kw'indwi umugabo wiwe yaciriwe urubanza rw'imyaka cumi ku byaha bijyanye n'ibyo umuhungu wabo nawe nyene bamwagiriza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera ukwemera kwiwe hamwe n'ibikorwa bya se amubyara. Abakurikiranira hafi ibijyanye n'agateka ka muntu bavuga ko abahindura idini bakaba abakristu ubuzima bwabo bubandanye kugira migwa. Mu mwaka uheze harafunzwe abakristu bashika kuri cumi baciriwe urubanza rwo gufungwa ikiringo kirekire. Itotezwa ry'abo mu idini ry'ababahayi naryo nyene rirabandanya. Ikigo cerekeye agateka ka muntu muri Iran gitangaza ko Azita Rafizade umwigisha w'abanyabahayi yabwiwe ko inzira imwe yonyene yotuma arekugwa ari uko yokwihana agasaba imbabazi kuko ba yaratanze inyigisho z'abanyabahayi ku mbuga ngurukana bumenyi. We n'umugabo wiwe Paiman Kuskbagi Vemhi basanzwe batanga inyigisho z'ababahayi kuva mu mwaka w'2015 bagiriwe ibyaha byo guhungabanya umutekano mu gihugu kandi bitwa ko ari umugwi utemewe n'amategeko nk'uko byashikirijwe na Donald Trump ku munsi wo guhimbaza ukwishyira no kwizana mu kwemera no kwizera ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Amerika ni intwari mu bijyanye n'ukwishyira n'ukwizana kw'amadini akavuga ati nitubona ko Amerika ariyo yonyine ifise uburyo bumwe bwo kwiyumvira ati tuzokora ibyo dushoboye byose kukugumya umutwaro wo kugenduza no gushiraho amategeko yo kugwanya ikumira ry'uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu byerekeye ukwemera. Muri ako kiguro twizera yuko muri kazoza hazogeraho buri muntu wese azobasha gukurikira icyo umutima umutegetse agasenga bivuye ku kwemera kwiwe.
Iyo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya wigaruka ingaha tuboneyo kandi akanya ko gushimira Ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. mwakoze kudutega batwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.